Mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazendo Nguye ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Sivyo twana yadutegura tuzi uko inama izoba ngaha uyu munyabanga mukuru urazi ko mu ntango yari yagize uko nyene mu nyuma ari hindukiza uno munsi rero twebwe dutegura tuzi uko inama izoba ngaha.
Uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimo yemeza ko imyiteguro yo kwakira inama igira 20 yakomeza ibandanya. Komeza iti iyo nama twarayimuye naho mubandanya izobera Lusaka Zambia mu Burundi naho tuti turacakomeje none ukuri kuri hehe twabacukumburiye muri kobira n'ugwanuga kumbuga ngurukana bumenyi muze kuba hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko umushikiranganje w'Ubufaransa Jeje Migenderane n'andi makungu Jean Yves Le Drian agabisha ko mu gihe Leta Zunze za Amerika zofatira ibihano bikomeye igihugu cya Irani bishobora guhungabanya akarere ko mu burasirazuba bwo hagati. Hivyo Jean Yves Le Drian habivuze nyuma yaho umushikiranganje wa Amerika Jeje Migenderanire Mike Pompeo agabishije mu ntango zinondwi ko Irani idahinduye ingendo ifatirwa ibindi bihano mu by'ubutunzi ashikiriza politike yiwe mu by'imigenderanire. Musi wa mbere Pompeo yavuze ko Irani na ko Irani cananiwe no kurekura abanyamerika batatu cagize imbohe n'igihe cakurwaho ibihano inyuma y'amasezerano kuva ku vya nuclear hari mu mwaka w'2015. Imiryango y'abanyamerika bagize imbohe muri Irani basaba ko botezurirwa kuko asubwo bakwingingwa Amerika yafashe yo kuvavana n'amasezerano ya nuclear ishobora kuzotuma bitoroha kugira ngo basoshobore kubona ababo bakiri bazima. Ibiganiro vy'amahoro hagati y'Abanyesudani y'Epfo kuno wa gatatu vyahuye n'intambamye nyuma yahuye imihari itavuga rumwe n'ubutegetsi ihakaniye integuro y'amasezerano y'amahoro. Leta nayo yemera kwishigikira ivy'agategekanyo. Hizo mpande zakoraniye ya Addis Ababa muri ino ndwi bongera kugerageza ko bohagarika intambara hagati ya bonse rimwe imaze gukura muzabo abarenga imiliyoni zine abagereranwa umuriyoni nabo bakaba bakeneye imfashanyo. Imihari itavuga rumwe na Leta yidoga ivuga ko integuro y'amasezerano yatumwe n'ishamwe IGAD ririko rirabahuza idatorera inyishu umuzi w'intambara muri Sudani y'Epfo kwiha Leta ibanza birenze muri Leta mfata kibanza izoshingwa. Ku ruhande rwa Leta umushikiranganje wo kumenyesha amakuru wa Sudani y'Epfo Mikael Mukui avuga ko iyo nteguro y'amasezerano itavuga ku vyifuzo vya Leta bijanye n'umurongozi intwaro hamwe n'umutekano. Intambara mu gihugu ca Sudani y'Epfo yadutse mu kwezi kwa 12 hari mu 2013 hagati ya Perezida Salva Kiir hamwe n'abashigikiye icegera ciwe Riek Machar. Ishami ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ishami rya Congo riraje ishinga n'abanyagihugu babandanya gufata minenegwe indwara ya Ebola. Ni nyuma yaho batatu bari mu banduye uwo mugera bivanye mu bitaro batarekuwe n'abaganga. Henri Grey atunganya ibikorwa byo gufasha abanduye Ebola muri MSF Imbandaka aho banyekongo bari barwariye imbere yo gutoroka bavuga ko babiri muri bo bamaze gushengera. Grey asigura ko ivyo bibaye hariko harakorwa ibishoboka kugira ngo bumvise abarwayi ndetse n'imiryango yabo ko kuva mu bitaro batarakira atawo byorohereza. Ikiza cha Ebola cagaragaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu mu gace ka Bikoro ni ku birometero 100 uva mu gisagara ca Mbandaka hamwe n'ibirometero 600 uva ku murwa mukuru wa Kinshasa. Kimaze guhitana 27 muri 58 bafite ibimenyetso vya Ebola. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda murayumva mu gihugu cy'u Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave 45, 31, 41. Aho ni mu gitondo ku mugoroba aho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara turabaha ikaze.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongirinda bahikaze umwe bwa buraya buhamagara umuryango wa Afrika y'ubuseruko gukora ibishoboka byose kugira ngo ingorane za politike ziri mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'intambara irangwa muri Sudani y'Epfo bitorege umuti bidatevye umwe bwa buraya bwabishikirije ku mugoroba wa kuno wa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe uwo muryango mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha yarakurikiranye ivyo birori
Iruhande yo gushima imigenderanire iri hagati y'imiryango y'ubumwe bwa buraya na Afrika y'ubuseruko ubuserukira ubumwe bwa buraya muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko yarashimangiye ko akarere kabwirizwa gutorera inyishu ibibazo by'umutekano n'intwaro ibereye bihari ambassadeur Roland Van de Guia yavuze cyane cyane u Burundi na Sudani y'Epfo Ataliko twese hamwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uri mu Burundi hamwe n'umuryango w'ibihugu bya IGAD yahurikiyemo igihugu cya Sudani y'Epfo ubumwe bwa Afrika ishami mpuzamakungu ONU turashobora guterera umuganda wacu cyane cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri ibyo bihugu iterambere rigakurikira haberewe n'intwaro ibereye eka n'intwaro rusange mu karere ka Afrika y'ubuseruko Moko mwishura umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemenyeshe ko hari ivyo abanyaburaja bashaka gutegeka Afrika kandi nabo iwabo batabikurikiza ambassadeur Libera Mfumukeko yavuze cyane cyane ibiringo by'umukuru w'igihugu yibukije ko ibihugu by'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ari byo bibwirizwa kwishyiraho uburyo bw'intwari ibereye kandi shimikiye ku neza y'abanyagihugu Atego nibyo twacafise ingorane mu byerekeye intwari bereye ya Mariyo ntwaro rusangi abanyaburaya byabatwaye imyaka amajana n'amajana kugira ngo bayimenyere rimwe na rimwe hari gihe twibaza ko abanyaburaya badusaba ibyo nabo badashoboye nko mu bya politike mu Bufaransa umukuru w'igihugu agira ibiringo bibiri mu Budagi iby'ibiringo nta bihari muri za Espagne no mu Bwongereza haracara intwaro ya cami n'ahandi igikuru nuko abanyagihugu mu byumvikana ko ingendo batwagwa nta kindi kuri twebwe rero abanyafrika y'ubuseruko ntidushaka baza kudutegeka ngo kurikiza ibi n'ibi ahubwo dushaka baza kutubwira bati hitamwo intwaro mubona ibabereye kuko kubahiriza ijana ku ijana iby'ubutungane n'amahame y'intwaro rusangi ntibyoroshe ivyo babishikirije ku mugoroba w'ukuri wa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe ubumwe bwa buraya iyo miryango ibiri yemeye ko igiye kubandanya ifatana mu nda mu by'ubutunzi iterambere hamwe n'imibano umuryango w'ubumwe bwa buraya usanzwe ufasha cyane cyane akarere ka Afrika y'ubuseruko mu byerekeye amahoro n'umutekano ubutunzi inyubako amasoko ntanganguvu hamwe no mu butare n'agataka twakwibutsa ko mu gisata cy'umutekano ubumwe bwa buraya butanga imfashanyo nyinshi z'uburyo n'ibikoresho bya gisirikare mu ngabo ziri kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia ico gihugu naco kikaba carasabye kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko intambwe yo kwemererwa ikabije ze kure Pierre Claver niyo nkuru yarusha ko bwijwe rya Amerika
Pierre Claver niyo nkuru urakoze kuri iyo nkuru yawe abakunzi bijwe rya Amerika bashobora gusura kumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya imbere yo kubandanya makuru avugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi turabanza dukubitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
Bija bini, bila nuga nuga kwa nini?
Eka nibihu
Ngoni bihu wakani na jiswa meji
Mja kumjie kwa tarifu
Nivyo, nivyo
Eka sivyo
Edu pingi, edu pingi, utangiki
Emu pinga mu pingi Onvili zijwi ya Amerika Miraveshu mzigi huha Ika wahi nguru imfaho
Mutuno musi tuzaguse sangura iki ducukumbure iki kuva ho munyamabanga mukuru umuryango w'ibihugu bihurikiye mu isoko rusangi rya komeza yandikiye ikete ubushikiranganje bwo budandaje n'amahinguriro mu Burundi amenyesha ko inama yayo ya 20 takibereye muri ico gihugu yirumuriwe Lusaka Zambia ukuzazanirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni kwinshi bamwe bati iyo nama izobikibera mu Burundi canke yari mu kutubona inyiteguro ikibandanya eka ni imvugo zisanka zibiri mu babazwa ivyo nama ibindi kuri no nkuru twabicukumburiwe numenyesha makuru ijuru rya Amerika ibujumbura Diane Ndonse
umunyamabanga mukuru w'umuryango ugizwe n'ibihugu bihurikiye mu isoko rusangi ikomeza sindi songwenya yaranditse ikete kuri uyu wa mbere itariki 21 z'uku kwa gatanu amenyesha ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro ko inama yaritegekanijwe kubera mu Burundi itakihabereye kumva tavuze Ikete avuga ko yanditse hisunzwe ingingo ya gatandatu igenga amanama ya komesa no kwitegeko ry'umukuru wayo aho avuga ko inama yaritegekanijwe kuva itariki ya mbere gushika itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu twimirije yimuriwe mu kwezi kw'indwi uyu mwaka nyene itariki zikazotangazwa muri yindwi cyongeye uyo munyamabanga mukuru aratomora neza yuko nikibanza cahindutse izobera irusaka mu gihugu cha Zambia Irikete risa naho ataco ryahinduye ku myiteguro Burundi burimwo umunsi ukurikira ryaraye rishitse kwa kabiri itariki 2022 umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba yaciye yandika ikete nawe asaba ubushikiranganji bufise amamodokari yarategekanijwe kuzokora muri iyo minsi y'inama kuba yashitse ku gituro c'imodoka co ku biro vy'umukuru w'igihugu hatarenze igihe cy'isaha 6 zo kuri wa gatatu uheze akavuga ko zizosubizwa itariki 11 umunsi wabukeye bwaho inama ya komeza yaritegekanijwe guhera icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu makuru yahaye ibiro by'ijwi rya Amerika biri Nairobi ku munsi wa kabiri komeza yaraye imenyesheje ko inama itakibereye mu Burundi avuga ko atacemezo ko iyo nama itazohabera
twebwe gushuka no munsi nituraronka ivyemezo cyangwa twandikiye ko inama itazobera ngaha twebwe tubanaye dutegura tuzi uko inama izobera ngaha uyo munyamabanga mukuru urazi ko mu ntango yari yagize uko nyene mu nyuma ari hindukiza uno munsi rero twebwe dutegura tuzi uko inama izobera ngaha
nubwo biruko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'andi makungu gusa naho bwobwo bwemera ko bwashikiriwe n'ubutumwa bwo kwimuriyo nama Mwikete bwanditse kuri uyu wa 18 z'uku kwezi bwishura ku byo bwari bwavuganye na komeza iminsi ibiri imbere yaho kubijyanye no kuyimurira irusaka buvuga ko Burundi bwafashe iyo ngingo hisa nibusuzuguye kandi ari igihugu cigenga ahambere ubushikiranganje bw'imigenderanire bwo bwemeza ko n'imyiteguro yo kwakira iyo nama iza yararangiye Naha nyene icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo ntagimunwa mu kuvuga ko inama ya komesa ariyo izoriha amafaranga yose ariko arakoreshwa muri imyiteguro hamwe itisubiye ko
hanyuma rero hari inzego zijejwe gutunganiriza igihugu kimwe muri iyo shirahamwe tuzoheva twiture kuko ibikoresho byose uburyo bwose twakoresheje bitezwa gusubizwa n'iyo shirahamwe
kuva inama ya komesa itegurwa kubera mu Burundi ku mwaka uheze iyi ni inshuro igira gatatu bivugwa ko isibye kwabera ku mvo zitandukanye inshuro zibiri za mbere komesa yagumye yisubira ko hasigaye kumenya ikizova muri inshuro ya gatatu mu gihe kandi ibintu bimeze uku umuntu aribaza ati mbega none ko leta y'u Burundi iri kiritegurira kwakira abazoza mu nama ya komesa nka umengo ntacahindutse hamwe komesa itisubiye ko ngo ikorere inama mu Burundi abarundi bazava bayisangira usaka Benshi kandi baragize icyo bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi kuri iyi mugwa y'inama rya komesa tubasomere bimwe muri byo duhere ku byanditswe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ati n'uburenganzira ku Burundi kwakira iyo nama y'abakuru b'ibihugu kandi ubwo burenganzira ntibukwiye gufatwa nkaho bwoba ari ubuntu igihugu kigiriwe kugira ngo bemeze amakungu ko hari amahoro abarundi bari mu mahoro n'abaserukira ubumwe bwa Buraya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bose barabize ikurakuranywa ryaho inama ibera ritegerezwa kubahirizwa hari n'uyu yanditse avuga ati ibyo byerekana neza na neza ko abakoze ubwicanyi mu ruhagarika mu ntara ya Cibitoke atayindi ntumbero bari bafise atari iyo nama ya komesa kugira ngo baronke ugwitwazo ngo nta mahoro ari mu Burundi nuko byose birahaye bijya kumugaragara nimba iyo nama ya komesa yimuriwe Lusaka kizoba ari kimenyetso cy'uko ibihugu byo mu karere biri nyuma y'ico gitero uyu ndi yandika avuga ati none iyo myiteguro ni nyabake reka dutegereze amaso iyo bica. Uyu ndavuga ati inyuma y'indwi zibiri gusa habaye igitero I Bataclan mu gihugu cy'u Bufaransa cyahitanye ubuzima bw'abantu 130. Abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Komesa bari Paris mu nama ya COP20 tubandanye n'uyu yanditse yitwengera ati ha 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 emwe basha ati itegerezwa kubera mu Burundi nimubazane ku nguvu turabe tugarukirize kuri uyu avuga ati aha mwosanga harimo Komesa nyakuri bamwe bakayigirira irusaka nyakuri nayo ikayigirira mu Burundi aho n'ukuyitondera I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo no twumvira ku mirongo migufi ibihumbi 375 9685 9815 11995 Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro no twumvira ku mirongo ibihumbi 13 630 ibihumbi 15460 ibihumbi 15675 n'ibihumbi 17530 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro no twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 ibihumbi 9470 igihumbi 170 n'ibihumbi 13630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Nijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara tukibandanya urunani amizero y'abarundi rutegekanya gutwara ibirego ku muhinga mukuru wa kane muri sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro mu Burundi ibyo birego bivuga ko amatora y'ibwizwa nshingiro aheruka kuba yanenzwemwo ubusuma turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tubabwira ingene bizoba byagenze igihe batwara ivyo birego ariko dusubire mu ntara zigize u Burundi haba kenyezi mu ntara kama ya Kirimiro bavuga ko bariko barijukira igitegwa cikawa ico gitegwa njabuka amazi rero ngo bakirima batarinze gushamwo imiti abandi bashiramwo canke ibindi bisahirizwa hora bashiramwo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Ikawa ni igitego njabuka amazi kivye imbere mu bitegwa bizana amafaranga agaciro mu Burundi bakenze mu ntara kama ya Kirimiro bemeye kwishyura amashyira hamwe kugira ngo biteze imbere baciye kuri ico gitegwa Tifoni Nduwimana ni umukenyezi akiri muto ari mu ishyira hamwe umukenyezi utera imbere byo muri komine ya Gahita ntara Gitega aratubwira Icho wakora
ni rya bakenyezi gusa twebwe twagiye hamwe nitutwegeranye umwimbo wa kawa tukawushikana ngaha kuri ritonorero gacha usagurirwa ngaha kuri cooperative mbonera mijya mu isanzwe karusho twari dusanzwe tukazi kikawa abavyeyi badukurira bavuye gushora ikawa niho twaronka ibintu twitezamwo imbere mu rugo burengeti bwarabuza gahuzu keza natwe rusha turabyijukiye
umukenyezi ati abagore bariko baruka ubu baratanguye kubona akamaro k'ikawa
abantu barutse ubu barabona kamaro kari mu ikawa kuko ikawa hageze mishwabura ryayo ubukene tuba dusize hasi ko ni ugiye gusaba ingurane ugivuga uti je ndiko ndegeranye umwimbo wa kawa ingurane ahantu hose ugiye kuyisaba urayironka
iryo shyirahamwe rihuza abakenyezi bo muri komine ya Gahita ya Gitega komine Ndava ya Mwaro na komine Rutegama ya Murambya baraheza bagashorera ikawa yabo ku ikoperative batazina imbonera muryango iyo koperative itonora ikoza ikongerekana ikirikawa irahitwa mu kagubu muri komine ya Gahita ibikorwa bitandukanye byo kujya tonorero bikorwa n'abakenyezi ndetse n'abigeme abo bakenyezi bavuga ku ikawa yabo kuva mu matuta atabikoresho ifumbire cyangwa imiti mvaruganda bakoresha ivyo navyo niduhanita aratubwira igituma n'amatuta ngo bakoresha amahuhwa y'ibitoki
shashahiri ntibora n'imvura naho yogwa ntashika amazi munsi ko n'ubundi amashashi adutwara uburyo tugura turinda kuyagura amahera kandi dukoze burya bushwaburira bitigwa biradutwara amahera turinze gutera mu ishashi turinda gutabura tukarinda kubi ariko kurya duce duterura neza tugatereka mu ibango bica bigiramo abamase
niyo ageze gupa mu dukoko mu bipimo by'ikawa nta miti mvaruganda bakoresha
twere budupomesha iby'iwacu intobotobo nta ruhunwa Nimana kuko twabonye dukoresheje iyo ibyo bintu by'iwacu by'imikorere kama nta bintu byinshi bidutwara n'umwimbo ibiro ntitunganya kandi n'ukwama ntibyama kumwe je murambonaho napompesheje umuti w'ikirundi n'ubupompesheje umuti w'ikizungu tutabitamera kumwe
kubera umwete w'abo bakenyezi ishirahamwe ry'Abayapani ryita ku iterambere ryarabahaye imfashanyo y'inka zitatu. Izo nka abakenyezi baremeza ko zibafitiye akamaro.
Izo nka akamaro katuma ari nka twebwe turi abakenyezi. Iyo ufise nk'intu ugashaka amase, uragenda aho hantu izo nka ziri ugatora amase ujya gufumbiza nyakawa, kuko tuzifumbiza amase y'ikirundi birya biangeri canke ire ntidushirako.
Abakenyezi bati kuja mashirahamwe bisa akamaro ntangere.
Jesse nari nzi kuvuga nari umuntu nguma numye mbere no mu nama bandungitse nk'ubujumbura nari umuntu mva yo ntapfutse bavuga ati abantu bapfuma hicara ibuye. Ariko gushika iyi saha ndavuga uri umukenyezi wifugutije uba wifugutije, kuko natwe turafise dukwere natwe kwiva inyuma nyamba umushinga nawe wawe mwokumvikana akaguha akantu naho kaba gatonya kugatwe kiwawe ugapfuma utera ibiti 50. Ufugati, jibi biti nizi wanje.
Ike ukuri kiranywe, ata mitimva Uganda igiye mgo kafe organike mgifaransa, wabakenye zivije kuidzoro ngagatiro gusumbi indi, bikazotuma, bite zimbere, bagate zimbere mgo zago.
Ako kahawa kakoreshu mikorele kama karashowa la kugira kuronga isoko gusumbia nga ako kakakulishi bzo. Huburu mbanaro se nga mahera fadika, hugu ngoku ufashi hawa natubaja kuhishule, chaenga bagulili mutu, chaena jenhi igurira. Changa ngene ya kachupa kokera tamu kenye ziyaja mukabare. Rega natuwe tuwara vara nyote kwa haja nukubotu iko tulabifamu. Kuko ulashowa kufugati na huburu mkenye zikasuhonushi umviru kasanga kandi nicho. Kukumu gamila huu fisugu mijimbele yizi iku, muzo kigeru sohoka.
Abahinga mu by'uburimyi baremeza ko ibitegwa byose bikurikiranywa atamitsi cyangwa ifumbire mva Uganda bikoreshejwe bituma amagara y'umuntu avyihereza adahungabanywa n'indwara izo arizo zose. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815, ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 17530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 10170, ndetse n'ibihumbi 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Mu gihugu cy'u Rwanda imbere ko duhava duhanagahindukiraho ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga muri ico gihugu buvuga ko buri ko bukora ibishobotse byose kugira ngo bushengeze uwo wese yoba yaragize uruhara mu mpfu z'inka ziharugwa muri 200 zapfuye mu ntango z'ukwezi kwa kane uno mwaka. Ni inka zari zarahawe abanyagihugu bo murenge wa Nyarusange muri gahunda ya Gira inka mu Nyarwanda. Inkuru tubazumenyesha makuru y'u Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Amakuru atangazwa n'akarere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo aravuga ko izo nka 20 zimaze gupfa mu murenge wa Nyarusange zari zahawe abaturage muri gahunda ya Gira inka mu Nyarwanda. Byose bishamikiye kuri revamp, umushinga wo kubungabunga icyogogo cy'umugezi wa Nyabarongo mu kurwanya isuri ku misozi ikikije ikibaya cya Nyabarongo. Ubutegetsi buragerageza kurwanya isuri bugabanya ibitaka byanduza umugezi wa Nyabarongo. Abaturage batanze imirima yabo hafi aho ngo bayicemo amaterasi nibo bahawe izo nka nko kubashumbusha kugira ngo babashe kubona umusaruro. Gusa 20 mu nka zatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane uyu mwaka zatangiye gupfa. Akarere ka Muhanga karavuga ko zimwe mu mpamvu zateye impfu z'izo nka zishingiye ku kuba zimwe muri zo zitaritaweho uko bikwiye. Ubundi naho zitangiriye gupfa ntihatangirwa amakuru ku gihe ngo habeho gukumira hakiri kare. Haravugwamo kandi ikibazo cy'uburangare bwa bamwe mu batekinisiye bagombaga kuzitaho munsi ku wundi. Bwana Inosa Kayiranga, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bari gukurikirana ngo hamenyekane uwabigizemo uruhare wese abiryozwe.
Kumva rero ni ibyago twagize byaratubabaje, ariko ntabwo twarekiye aho ngaho. Ubu turimo gukurikirana kugira ngo turebe n'uwaba yarabigizemo uruhare uwo ari we wese, kugira ngo abibazwe, kugira ngo uburangare nk'ubwo ngubwo butazongera kubaho. Na polisi y'igihugu twarafatanyije, turimo kubikurikirana. Ikindi twanababwira ni uko habonetsemo n'amakosa ari tekinike mu bijyanye no kuzivura kuri ku bavuzi b'amatungo bamwe na bamwe, aho bagiye batera imiti ariko ugasanga imiti bateye twabwiwe ko hari doze n'ishobora kuba zitari zuzuye. Turimo kubikurikirana kugira ngo turebe ko koko ibyo bintu niba ari ukuri bateye baba barateye doze zituzuye, aho kugira ngo inkikireho ubwo turushaho kumererwa nabi cyangwa se ikaresista kuri ya ndwara, kuko icyo gihe ryaba ari ikosa ry'akazi rikomeye kandi tugomba gufatira imyanzuro ku mukozi wagaragarwaho n'ibyo bintu, kuko ntabwo byaba ari byo umuntu aba yaragiye mu ishuri tukamuha akazi twizeye ko azagakora neza. Ntabwo rero byaba bikwiye yuko umuntu yakoresha doze idatunganye bikaba byavamo n'impfu nk'izo ngizo z'inka nk'uko twagiye tubigaragarizwa.
Muri iki kibazo kandi hanavugwamo bamwe mu batekinisiye bahawe imiti yo kuvura izo nka icyorezo cy'uburondwe ngo bayigeze ku baturage bayiha bamwe. Ku baturage ni igihombo gikomeye kuko bari biteze iterambere.
Franzese nahombye.
Wahombye iki?
Udusobanure neza.
Ko narembonye nka yakorora nyine nka yibura.
Igihombo twagize twari tugiye kwagura ubuhinzi tukabona ifumbire, tukaba twabona n'umukamo, tukagurisha amata. Urumva iterambere ryari ririmo kuza, akurumva nyine byaranze. Ubuyobozi wenda ikintu byo bwadufasha ni uko bwadushumbusha, wenda tukongera tukareba ko byashoboka. Ese wafumbiye ukabona umukamo ukagurisha amata, urumva iterambere utaba warigezeho?
N'ubutegetsi bwemeza ko ari igihombo gikomeye.
Ni igihombo gikomeye, ni igihombo kuri rusange, ni igihombo ku gihugu, ni igihombo ku muturage, ni igihombo kuri twe. N'impamvu navuga ngo twagize ibyago byaratubabaje, kandi ubu ni ukuvuga ngo turimo gukora uko dushoboye kugira ngo icyo kibazo kitazongera kugaragara n'ahandi.
Iyo uganiriye na bamwe mu bari boruye izo nka zapfuye, bakeka ko zaba zarahuye n'ikibazo cyo kutamenyera ikirere, kuko ngo zaturutse mu bice bya Gishwati na Burera. Gusa bakavuga ko zimwe muri zo zaje zirwaye.
Iyo nka icyahagera yagize ikibazo cyo gukorora kuva yahagera. N'ubwatsi wayibuha ntiburye neza, ugasanga ubwayi hayi bwose ugasanga ari igihe busanze mu karere bukirimo. Nyuma tubonye habaye icyo kibazo twaravuje ubwacu twebwe. Bimaze kwanga ubuyobozi nabwo bwaradufashije bwohereza veterineri, yarahageze ayitera inshinge irangira ipfuye.
Ku kijyanye no kuba aba baturage bashumbushwe izindi nka, Bwana Kayiranga ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu i Muhanga avuga ko bizasaba kubanza kureba ku masezerano bagiranye na rwiyemezamirimo wari wahawe kuzizana.
Gahunda yo gushumbusha ni gahunda tuzareba mu masezerano twagiranye na rwiyemezamirimo. Habaho iminsi runaka igenwa yo kureba ngo ese inka dutanze mu gihe cy'iminsi ingana gutyo 15 ngira ngo ahari, tukareba ko za nka zaba zarapfuye muri ya minsi, dusanze zarapfuye muri ya minsi, byanga bikunda no kuvuga ngo rwiyemezamirimo arongera akagura izindi nka akazizana kubera ko mu masezerano biba birimo. Iyo dusanze ubwo rero atari ko bimeze nk'ubuyobozi bw'akarere n'ubundi tugira gahunda ya gira inka, ubwo byanga bikunda tuzafata gahunda ku buryo abo bantu n'ubundi bazongera bagashakirwa amatungo bagatungwa kugira ngo bashobore kongera kubona umusaruro.
Ubwo ubuyobozi bwa Muhanga buvuga ko ku bufatanye na polisi bari kugenzura ngo abagize uruhare mu mpfu zizi nk'ababiryozwe, Ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko Bwana Gadi Munyezamu wa veterineri w'akarere yahise ategekwa shisha itabona kwandika ibaruwa usezera ku kazi ku mpamvu ziswe ze bwite. Bwana Kayiranga yemeje ko uyu muganga w'amatungo i Muhanga atakiri mu kazi, gusa akavuga ko ibaruwa yisaba gusezera ku mpamvu ze bwite ishobora kuba idafitanye isano n'impfu zizi nka, kandi ko batarayikorera isesengura. Mu nk'ijana na 15 bari bateganyije guha abaturage muri Nyarusange bari bamaze gutangamo 104, ntitwabashije kumenya agaciro kanyako mu mafaranga yatikiriye muri izi nka zapfuye. Ariko amakuru twamenye nuko inka imwe yari ihagaze hagati y'ibihumbi 350 n'ibihumbi 500 by'amafaranga. Gahunda ya gira inka mu Nyarwanda yakunze kuvugwamo umurundo w'ibibazo, nyamara rubanda bo baba bayihanze amaso ngo igire aho ibageza mu iterambere. Akabera ubusa Ijwi rya Amerika i Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric bagira ubusa arakinoye nawe kuduce dusozera ko kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere ko duhana agahindukira no bibutsa muri makikuru na namizero y'abarundi rutegekanya guhava rutwara ibirego ku muhingamo kuno wa kane mu sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi ivyo birego bivuga ko amatora y'ibwirizwa nshingiro aheruka kuba yananzwemo utunenge twinshi agatongwasa avugira ugo runani arongoye ugo runani muri antunga aremeza yuko ari n'abanywanyi biwe babandanya baturatuzwa nonga hadusozere mwakoze kutwumviriza yakoze Macville ya Beru yegeranije amajwi hamwe na engineer Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma Diane nahaze twari kumwe kuri micro tuzosubire ejo nkaho twahereye muranigwe mu banyu no mu vyanyu.